Tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva atankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jodiane Nirinahazwe. Abanyagihugu babayibweye ye mu karere ka Rusizi kari mu burasirazuba bw'u Rwanda basaba kuronswa imodoka rusangi ibunguruza imwe rudende bari bararonkeje mu 2019 nta ngendo igikorerayo.
Twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano geyeye tugera Kamembe amatike abagoye moto baduca 2700 kugera Pindura ugasanga nago wabona ukuntu ukora business yawe.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu Bweyeye, umurenge ubarizwamo abanyagihugu bagera ku 2200. Mu Butaliyano, urupfu rw'umwimukira akomoka muri Nigeria yishwe n'umutaliyano w'imyaka 32 amuhuraguje ubuhiri bwamufasha kuyunguruzwa dushavuje benshi. Naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa ntibwishimiye urugendo rw'abategetsi ba Amerika muri Taiwan. Ido ni Doyane no makuru yose ni mukanya isasi. Eka makuru yigya nino kwisitu ya here mu Butaliyani. Abanyagihugu bakomoka muri Nigeria bazindukiye mu myerekano yo kwerekana gashavu inyuma y'icwa rya mugenzi wabo yiciwe hejo kwa gatandatu mu gisagara cha Civitanova kiri hagati mu Butaliyano. Nyakwigendera gandagurwa harababifasha amasanamu bakoresheje telefone zabo ariko nta numwe muri bo yigeze amutabara. Ayo masanamu yerekana umutaliyano yitwa Filippo Claudio Giuseppe Ferlalzo w'imyaka 32 ariko ahuraguza icuma cyo gutambukira ko cafashanya kwigendera Arika Ogashukuvu w'imyaka 39 kwiyunguruza inyuma yo kumuhuragura vyaranse ko ava hasi ataracikana. Polisi y'Ubutaliyano yemeza ko yataye muri yompi uwagirizwa ubwo bwicanyi. Nyakwigendera Arika yagendana ubumuga yasigiwe n'isanganya y'imodoka ya mugonze kuva kigira iryo sanganya yavanywe mu kazi yakoramwo niko rero guca atangura kudandaza utwamwa mu ibarabara. Yayubatse hakaba asize abana batatangajwe igitigiri n'umufasoni wiwe. Matteo Renzi yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano abwita ubwicanyi bushingiye ku ivangura rukoba yasavye abantu kurimbura ubumuntu bwabo asigura ko bidatahuritse ingene umuntu yicwa bunyamaswa abandi barurera mu gufata amasanamu. Mukuru gisagara cha Civitanova nawe yahojeje ababuze atera ivyatsi wakoze ubwo bwicanyi yongera anebagura nawe nyene abafasha amasanamu bakarurera atagutabara. Nenekeje ku masonga nkitangura umukuru w'inamashinga mateka ya Amerika Nancy Pelosi yemeje amakuru urugendo rwiwe ku mugabane wa Aziya. Abijije mu itangazo Madame Pelosi yavuze ko we n'abandi bashinga mateka ba Democrate batanu bazoja muri Singapore, Malaysia, Korea y'Epfo, Japan na Taiwan. Madame Pelosi ntigeze yamaratomora ko guca muri Taiwan ari kimenyetso cyo gusubira kwereka Ubushinwa ko Amerika iri ku ruhande rwa Taiwan mu kunyinyurana kumaze igihe hagati y'ibyo bihugu. Yagize ati tugiye kwereka abagenzi bacu n'abasoma mbike bacu ko ubucuti bwacu kuri bo butanyeganyizwa. Kwa gatanu twibutse ko ariho imenyesha makuru vyo muri Amerika vyatangura kunuganuga ko Madame Pelosi azokubitira muri Taiwan. Ibiro vyiwe vyari vyanse ariko kwemeza ano makuru bivuga ko atacu biyavuga ko kumvuza umutekano. Hagataho Ubushinwa bwagabishije akatari gake buvuga ko Pelosi agendeye Taiwan bizofatwa nk'agasomboro tokeruye. Ubushinwa na Taiwan ciyemwo kubiri inyuma y'intambara yo mu 1949 naho Taiwan kuva ico gihe itigeze itwarwa n'ubutegetsi bw'Ubushinwa bwo bwakomeje kwifata nk'ikirwa cabwo Taiwan nayo ikibona ahubwo nk'igihugu cikwiye. Ubushinwa mu byo buterekwa kuri no dossier harimo ukuba Amerika iri ku ruhande rwa Taiwan. Kwa gatanu mu kiganiro cyo kuri telefone president wa Amerika Joe Biden yagiranye n'Ubushinwa Xi Jinping yamubwiye ko abakina n'umuriro uzobahitana. Umushikiranganji Ajejwe imigenderanire y'Ubushinwa na yandi makungu yagabishije ko Madame Pelosi akagendera Taiwan Ubushinwa buza kwihora biciye mu ngingo zikomeye n'ubwa mbere kuva mu 1997 abategetsi bo ku rwego rwo hejuru ya Amerika bagendeye Taiwan. Hijuki Amerika turabandaye n'amakuru agezweho ijyanino ku isi. Leta ya New York iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Amerika yatangaje ibihe bidasanzwe kwerekiza c'ibihara vy'inguge. Buramatari wa New York Eric Adams afatanije n'abategetsi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gisagara ca New York basiguye ko amahirwe yuko umugera w'ibihara vy'inguge ugeramira igisagara ca New York kibarizwamo abanyagihugu bagera ku 150,000 ari menshi cane. Abajejwe amagara y'abantu mu gisagara ca New York bemeza ko hari zimwe mu ngingo zo gukumira uwo mugera baje bafashe. Bemeje ko bariko bakorana n'abategetsi bo ku rwego rw'iyo leta kugira ngo haboneke incancu nyinshi imirwi irimwo abana n'abagore bibungenze babashe gucandagwa vyihuta. Igisagara ca New York kibicishije mu burongozi bwacu casavye amakungu gufata ingingo zo gukumira ibihara vy'inguge ku isi yose vyihuta. Buramatari wa New York yemeje ko ku bantu bane bandura ibihara vy'inguge muri Amerika urenga umwe abari uwo muri leta aramutswa. Ishamwe mpuzamakungu ryitamagara abantu ku isi WMS naryo nyene riramaze gutangaza ibihe bidasanzwe kubera ibihara vy'inguge. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus aheruka kuvuga ko ivyirwa bakoze vyerekana ko ibice 98% vy'abandura ivyo bihara bagizwe n'abafise igitsina gabo bagihuza n'abagabo bagenzi babo. Tedros ariko aha ashimangira ko ibi bidasiguye yuko iyindi mice y'abantu yo kwicajara kuko nayo nyene ibangamiwe n'uwo mugera. Ibihara vy'inguge vyandukira biciye mu guhuza ibitsina gukora kuwavyanduye canke ukamwegera cane gusomana gusangira impuzu kurara mu mashuka amwe n'uwavyanduye n'ibindi bishobora gutuma wegerana n'uwavyanduye. Ano makuru yose agezweho ya no kwisi ku ijuru rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda abanyagihugu babaye bweyeye mu karere ka Rusizi kari mu burengerazuba bw'ico gihugu basaba inzego z'ubutegetsi kubakura mu bwigunge bwo kutagenderana n'ibindi bice by'igihugu. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko aho baba atamodoka rusangi zitwara ingenzi zihashika bakemeza ko iki kibazo kidindiza iterambere ryabo. Menyesha amakuru wacu Temistocle Mutijima adushikane ibweyeye.
Kubaturage hafi 2020 bweyeye ni umurenge usa n'uwihariye mu miterere ugereranyije n'indigiza karere ka Rusizi. Igice kinini cyawo gikora ku ishyamba rya Nyungwe mu gihandi uhana imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Mbere y'uko imibanire y'u Rwanda n'iki gihugu gituranyi izamagatotsi mu 2015 abahutuye boroherwaga no guhahirana n'abaturanyi babo bo muri komini babayeho mu Burundi kuruta mu yindi mirenge ya Rusizi ya Nyamasheke cyangwa si ya Nyamagabe ibarwa nk'ibari hafi ku ruhande rw'u Rwanda.
Aho twahahiraga ni Burundi nkuko mwabivuze harafunze mbo hanyuma handi duhahira ni kure. Ibyo byongera rero ibyo umuntu asohora kugira ngo abashe kubona ibyo yifuza kubona ku isoko. Noneho rero ibyo nabyo bihita bigira ingaruka ku miryango ituye hano ngo nimo umuntu yarafite wende 2010 yavuga ko bishobora guhaza umuryango we ari hano iyo haje impamvu zati cyagahahira kure nabyo bibi kibazo.
Nyinshi muri serivisi yabize ubuvuzi bwisumbuye ku butangirwa ku kigondera buzima iz'ubucuruzi n'ubuhahirane ubaba abaturage babweyeye barazishakira muri bya bice byamye bibari kure. Umuhanda pindura bweyeye w'ibirometero bisaga 30 uca rwagati mu ishyamba rya Nyungwe niwo wifashishwa muri izo ngendo. Ariko kandi aha nta modoka zitwara abagenzi mu buryo rusange zihaba bituma ikiguzi cyo gusohoka bweyeye ujya handi gihanitse.
Ko nkungu biragoye kuba wahaguruka inanga ujya nka za pindura ujya za Kigali n'urugendo rukomeye cyane gutega moto ari 600,000
twebwe tugira ikibazo cyo kuva hano bweyeye tugera Kamembe amatike abagoye moto baduca 700,000 kugera pindura ugasanga nago wabona ukuntu ukora business yawe.
Ubisanga moto ni 10,000 iyo mvura iguye 15 na amafaranga menshi cyane. Ubwo rero urabyumva nago twatera imbere tutarabona imodoka yabo dufashamo.
Mu kwa kane k'umwaka w'2019 aba baturage bari bahawe imodoka imwe rukumbi yabahuzaga n'umujyi wa Kamembe yahakoraga ingende nye mu cyumweru. Icyakora bavuga ko iyo yakoze igihe giti gahagarara bagasaba inzego z'ubutegetsi kubagoboka zikabakura muri ubwo bwigunge.
Ubuyobozi twebwe twumva twabisaba yuko baduha imodoka ikagitusayidira ikatujyana ikatugeza nk'ipindura nk'uri kujya i Kigali cyangwa se ukajya kwa muganga se utiriwe utegatega.
Mwadukora ubuvugizi iyo modoka tukongera tukayibona uburyo natwe twabona uko dukora business yacu tujya Kamembe kuko upaka Burundi hano urafunze.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zivuga ko ihagarikwa ry'iyo modoka ryatewe n'imiterere y'umuhanda utarukoze. Bwana Kibirigani Seti utegeka Rusizi akizeza ko imirimo y'ikorwa ryawo ubu yatangiye n'isozwe ubwo buryo buzasubizwaho.
Bya bihagaze kubera umuhanda mwabonye ko uriya muhanda ntabwo ari nyabagendwa. Ni umuhanda urimo ukorwa kandi twahuye ukora kugira ngo wihutishwe. Biragaragara ko transport ihenze, icyo nacyo turakizi kandi biri mu bintu byihutirwa cyane. Nta nubwo ariyo modoka gusa twumva n'umuhanda niwo mara kuzura, tuzakora ubuvugizi haboneke n'izo za Ritiko bavugaga uko zagitamba ibyakemutse.
Uretse ubwigunge bushingiye ku kutoroherwa no kugenderana n'ibindi bice by'igihugu, aha mu bweyeye haracyagaragara ikibazo cy'ihuza nzira rya telefone ridakora mu bice bimwe by'uwo murenge bitorohereza abahatuye mu itumanaho. Abo bakavuga ko kenshi ibyo byagiye bituma mu bihe by'umutekano muke waterwaga n'ibitero by'inyeshyamba za FLN batabasha kuburirana no gutabaza inzego z'umutekano mu gihe gikwiye. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi Amerika turabandanye n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi. Umugwi CVR wo kumenya ukuri no kunyanisha Abarundi uhamagarira abasirikare kutumvira amategeko wita mabi bahabwa n'abatwara mu bihe by'indiane no kutivanga muri politiki. Umugwi wabitangaje kwa gatanu w'indwi turiko turasozera igihe wari wabagendeye mu biro bikuru vya gisirikare i Bujumbura kubasigurira uruhara igisirikare cagize mu ntureka n'ubwicanyi bw'umwaka w'1972. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Kubw'umugwi sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, igisirikare c'igihugu caragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Uri mu biro bikuru vya gisirikare, umugwi sever wamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata, gufunga no kwegeranya bishwe ico gihe. Pierre Claver ndayicariye atwara uwo mugwi sever.
Muri ijya myaka ya 1972 umushikiranganji ukwivuna bansi yari umukuru w'igihugu. Ivyabaye rero mu 2002 abasirikare barimwo.
Raporo ya Sever yerekana ko igisirikare cy'ico gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakozeho nyabwoko ry'abahutu. Ishirame ryigenga ase genocide cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi Sever ryoryo ribona ko uwakoze cahariwe akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa urwego rwose canke ubwoko bwose. Ase genocide cirimoso rigwanyeho nyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifise amakenga ko ubwo ego ruzo hava gwihora muri kigihe. Emmanuel Nkurunziza atwara ase genocide cirimoso Canada afatira kuri raporo y'amashyamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu ado mu rutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu harimo no kunyuruza abantu kuva mu mwaka w'2015. Abahamagara nyabona kwikebuka ntibakurikize amategeko mabi bohabwa.
Birakenewe cyane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu cyo kimeneza umutekano zigipolisi rise batahura yuko hampande yakarya karanga mutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari cukora hagera igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kuri ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora canke bamutuma gukora ibitaye kubiri n'amategeko na gateka ka muntu yagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohavuya abazwa.
Umushikiranganje wo kwivuna bansi Arete Ribere Mutabazi wewe yatangaje ko ico gihe kitazosubira aho igisirikare kiba icy'ubwoko bumwe canke kigahengamira ku bwoko kanaka. Yemeza ko urwego arongoye ahubwo rwiteguriye gufasha Abarundi kunywana.
Abagize urwego w'ukwivuna abansi ni bamwe mu Barundi bakozwe ko n'injyane u Burundi bwaciyemo, bakaba kandi bari mu Barundi bakeneye kumenya ukuri kuzashikiye u Burundi, bakaba kandi bashobora kuba bari mu Barundi bogira icyo baterereye kugira ukuri kuzabaye mu Burundi kumenyekane, maze Abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano.
Mu ndwi yahariwe Abarundi baba hanze diaspora iriko irabera mu Burundi mu ntara ya Ngozi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 72 no kunywanisha Abarundi. Perezida Ndayishimiye ahamagariye Abarundi kugumya umutima mu nda.
Bwa mbere no kurondera kuba stable, urabona ko Abarundi bafite umutima mu nda kandi dufite ibintu biteye ubwoba imbere yacu. Bugira ibintu bya severe byari biteye ubwoba mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko tubigera neza sans probleme, bizotubera icigwa kugira ntagira ari umwana azosubira gusamara muri kazoza. Je ndibuka umunsi Muze Olivier Buyoya namutelefona ndamubaza wewe ufite ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu Burundi, baje ngo ndafite ubwoba ntubwa bumeze gute turaganira babasha ngo ndemeye bwawe ndi ko hari leta vyeyi. Ikintu ca mbere yumvise yuko atamwana ashobora kurihira icaha cakozwe nabi wabo canke umuvyeyi wiwe.
Mu myaka itatu iheze umugwi Sever kuvuga ko wazuye ibisigarira vy'abantu baringa 2022 bishwe muri 72. Mu kwezi kw'12 umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashinga amateka n'abakenguza amateka kubwo bwicanye ariho nyabwoko ryakorewe Abahutu. Yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera kubwo bwicanye bwitwa gutyo. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika turabandanye n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Imiryango irenga 2,800 iba muri quartier Gasenyi mu buraruko bw'ikirimba c'umukuru w'igihugu kiri muri commune Mutimbuzi, intara ya Bujumbura, yagiriza imikorere mibi umurwi washinzwe kugira ngo wige ingene iyo miryango yo kwimurwa muri ako karere. Reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye biciye muri no nkuru yadusomeye yateguwe n'abakunzi bacu mu Burundi.
Kiringo kingana n'imyaka igera kuri ine kirarangiye abo banyagihugu bo ku mutumba Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu basabwa kuhava abagahabwa umuzibukiro. Kuva ku munsi wa gatatu w'inondwi bavuga ko baguye mu gahundwe barose urwandiko ruvuga ibitandukanye n'iby'umugwi washinzwe kugira wige ico kibazo c'ababa muri ako gace ka komine Mutimbuzi uriko urakora. Umushingwamanza Emmanuel Niyongabo aserukira abafise amatongo ku mutumba Gasenyi mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi rya Amerika atangazwa n'ingene urwandiko rw'umukuru w'igihugu ko kugenekerezo rya 25 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 rwatanga intumbero nyayo rwari rwaranyegejwe.
Mwavirikiye tuko rivuga ntirivuga gutanga umuzibukiro kugira ngo abantu bagende, rivuga gutunganya ikibanza hakaboneka amaparsele abenegihugu bajamwo n'amaparsele leta izokoreramwo n'ibisanzwe viabilisation par integration mu kinyamazuru, bakahatunganya bakahaca amabarabara hakaboneka ivuriro akaboneka haboneka isoko hakaboneka n'amashure hanyuma bagaca bahashira intumbero y'ukuhubaka neza amazu meza meza abereye ikibanza gikorerwamo na nyenshubahiro umukuru w'igihugu.
Ibyo bibaye nyuma y'indwimwe gusa umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta akuriye inkoni kugishitsi imiryango ibangaho mu Gasenyi kwitegerezwa kuva hafi y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaronswa imizibukiro. Prosper Ntawugwamiye yabishikirije mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego cabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi.
Hari handi rero 160 babujije kubaka kuko leta yakeneye nkabombo rero n'akajyombere kubwira abajya abantu baguma bubaka kugira ngo bazoterwe aserera mu nyuma cyane hagira ko baho umuzibukiro baha menshi bumve ko bari kubakora biciye kubiri n'amategeko. Umugwi wa gatatu n'amatongo ari haruguru yari ry'abarabara abakunda kuhaca hajya naho leta irakeneye kumbo z'umutekano w'ikirimba cy'umukuru w'igihugu kuko murazi yuko ni nk'urugo urugo rugira umutwe igihugu naco kigira umutwe ni nyine icubahiro umukuru w'igihugu murumva yuko ikirimba akorera ko gitegereza kuronka umutekano ukwiye.
Iyo miryango irara ntibuca yitezwe kwirukanwa ku ngufu ifatiye ku rwandiko yaraye igunduye mu biro by'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ifite amakenga menshi.
Tukaza tumva batubwira ngo tugira tubaho umuzibukiro mugende none ko ivyo batubwira bitajanye n'intumbero rikete ritanga kandi nyene gutanga itegeko ryo gutunganya aha hantu ari nawe yabahaye iyo ntumbero twibajije tuti uwo waba hariho uwundi muntu yoba ciruhande atanga izindi ntumbero zitajanye n'iri akaba hari byoba bibabaje cyane.
Nta kindi baba ku mutumba wa Gasenyi basaba umugwi washinzwe kugira ngo batunganirize atari ukwisunga urwandiko rwo mu biro by'umukuru w'igihugu nk'uko baserukira yabishikirije mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'Amerika. Iruhande y'iyo miryango irenga 280 iba ku mutumba wa Gasenyi uri mu buraruko bw'ikirimba cy'umukuru w'igihugu begwa n'ico kibazo c'amatati y'amatongo. Hari n'iyindi miryango yidoga ko yabujijwe n'abasirikare bacungera ikirimba cy'umukuru w'igihugu kubandanya yubaka. Iyo miryango igera ku 700 iherereye mu buraruko bw'ico kirimba ku mutumba wa Karama ya kabiri muri zone Nyamboye ya komini Sare. Iyo miryango nayo nyene irarahira ikarengwa kwitaruta iva kuri uwo mutumba itarose icanditwe gitomora neza kazoza kayo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika tubandanirize ku gakino Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Kandi kwa sendi kumva kare gukorogosha ya makanyoye.
Mekanisiyene, Combo Taxi ntirashika.
Eh, ahubwo kare mu madara. Uraho neza.
Ntushobora kunyishutanya gere. Yegirayo.
Irabi
yayi mavuta y'imoteri ufise ku ntoki. Egirayo ntunyegere. We igitege cyane ntiwakirata.
Mbabaye rwose.
Egirayo.
Eh, naho Combo Taxi ni ingi ni nayo igiye kugenda. Nako sanzaraka ndimo gutunganya muri moteri. Ahubwo injira rwose we wicayemo imbere.
Ngo kantu uri kurakoramo muri moteri?
Yego.
Wewe
ngiye
umunyamuhumu
ariko mane kibazo se
tutari bubone birakwerera honyene shoferi w'itaxi nyene ari he
singose.
Jambo mama.
Jambo sho.
Karibu ikala pambele tu njo kwa bia uko kahewa. Karibu mamangu, karibu sana.
Ahogo sho.
Abe.
Bize akugende gute ngo ushore kuriko umunyamuhumu akore ku modoka yawe. Ibi ni biki
mama? Maki iteza kwa kia mzuru kazengulusha kwa lulimi yako mara saba mbele ya kusema mama.
Gwambiki, jesi ndabzi umu, unashuwa rapinze ila babani. Jeni nibaza kutabazi.
Mama na manisha nini ya kusema siya babatu? Batu gani?
Abanya muhumburu, abandi ndiko ndavuga ni bandi. Mubizi yuko ni mura kimazi. Honye ni mitima yao. Iri idravura umenga ni mbziru.
Mbore na?
Yuzu yemo ubuhoma nukure henda kura hiki. Wato kaya ugasanga ilachako me.
Ikoma da ibiyeni lichini makufuka.
Mwiki, mwibaza ngojenda kuti abanya muhumuru jesinda batinye ndashora no kubivugira hejuru.
Bon, okay, hakuna shida tuingie simu taxi kwa msato tabiongelea na tuko tunaenda, si ndio ma?
Jewe ninjira mu taxi.
Ariko se chauffeur niba adashaka kugendura mushyira makungufu.
Aba bafitirize ngo naba mechanicien bimuhumuru bashobora gukora mu hotel jenga subira kwinjiramo. Ndi bishoboka ni bishoboka.
Kwanza ndiko ndatumwanya ndi kuvugana na mwebwe. So uja ari hehe? Nani?
Mvuga nyene patron wa Kobo taxi ari hehe? Ariwe dufitaniye program. Idiri dufitaniye yo kuntwarira ibintu abivane rusangi yabizana ibugo n'ibyacamwe. Ya mwe ntimuzosubira no kunyegera. Ahubwo muzaza murambo namukubita isaro tivuta.
Ha. Patron, baklia watu washa maliza ingia. Kama mere hata enda, basi minaenda kae ya boho hii.
Ok. Sanda wanabijua sibiri kumurongoneza na hindwe na mavuta moteri nyuma kushira mfuru tanka. Lero kwa ujo wa agenda wichereza wajenzi. Kanu jara kumupakusa kumejisha.
Ndiyo patron.
Ye grogos.
None la shufu.
Abe.
Ulewe, uyumunya muhumu, aguha matege kuguti. Kandu kayumbu kayeme.
Aki madam, mina konia uruma sana. Na ile yako mbaya ushatia kwa watu wa muhumuru. Nini? Mbo, kia kwanza mna fure kutambulisha ku patrol wangu, njoo patrol wangu huyu.
Ngo? Ushatia kuvuka yuko huyu.
Madam, nishi mko kumenya pe.
Sawa mama, bonne chance. Patrol mina enda.
Yego yego.
Mana yanje byo nakoze nibiki yo nukuri mbabarira jewe ndasabye mbabazi ndashize n'inkoro hasi
ni madana nabyumvise rwose ko turi bafeke bimuhumura nyine nta kintu nagufasha rwose sibyo mbabarira pe
mu bisanzwe sibyo nashaka kuvuga
ukabashaka kuvuga iki rero
gashaho n'ubusaze rego umuntu arateba kadedemba ntabakivuga
none se madana uracyashaka gukora n'abantu bafeke bimuhumura koko
yo umve basha hamwe byopfa kubera ibyo navuze n'ukuri nje no bango bike kwa rudu
ngiye ki
mukab ngiye nize ikintu kimwe sinzopfa nsubiriye n'umunsi warimwe gucira imanza abantu ngo nikubera mamuko yabo binjikiye nanje bakampora mamuko yanje nazi ko byombabaze
aya nabyo ni byiza kugira isomo umuntu akuramo okay madam ngira twivuganira ibya business yacu
yo n'ukuvuga kumbabari
cyari kiganiro Kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Akano gaduce dusozera makuru nibwanye twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mari kumena Joe Diane ni nahazwe ibiganiro namakuru vyino mugoroba vyegeranijwe na Geoffrey Mutagoma yakenuye ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tufuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose turongera mu makuru yo mu gatondo
tusikilize sauti ya Amerika. Furaha manu moja na upendo dusangiri jambo ya huje benshi muri sanga ya konse vinshi agasaro kaburaga kaboneke benshi ejo hizana
nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara